ndashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mukuru twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ingingo nkuru nkuruzi yagize ingwano hagati ya M23 n'ingabo za Congo FRDC irabandanya abagwanyi ba M23 bariko bahatira abasore bakiri bato kubafasha urugamba muraza kuvyumva muri ano makuru mu Burundi naho ibitigiri by'abashinga ntahe bitabira uburyo bw'utandukanye vyaro biri hasi cyane biva kuki
hari ibihuha byinshi usanga benshi bibaza yuko gufunga Burundi ari ugukona umugabo oya sivyo kubera aguma arangura amabanga mpuzabitsina ukuri kwamye
uyu ni muganga w'Imana Donavina atwarisha hamwe gishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango ABBF mu mfunyafunyo idonido yazino nkuru zose duce ku masonga ni mukanyi sase imbere kuja mu karere ariko reka mbanze ndababwire ino nkuru yo muri Irani aha bamaze kurwa mu myerekano ibandanya kuba muri ico gihugu barenze 325 ibiharuro bitangwa n'ishamwe riharanira gateka kazi na muntu gitwa Iran Human Rights rikaba rifise icicaro ku murwa mukuru wa Norvege Oslo hishirahamwe Iran Human Rights rivuga ko mu bamaze kurwa muri iyo myerekano harimwo abagore 43 n'abana 25 mu itangazo igishirahamwe ryasohoye ryavuze ariko ko ibitigiri ari ngereranyo kandi atanke kabishora kuba birenga hari sigura ko hari amakuru yabenshi baguye muri iyo myerekano rigitohoza uritwaraye hamagariye amakungu gufasha guhagarika ico yise urugomo muri Irani imyerekano ibandanya muri Irani yatanguye mu kwezi kw'icenda nyuma y'urupfu rw'umuyabaga w'umwigeme yitwa Mahsa Amis yashengiye ku myaka 22 umuryango wo muyabaga inshuti ziwe n'abaharanira gateka kazi na muntu bemeza ko yishwe na polisi yamuhohoteye muziza kutitwikira neza nkuko idini ya Islam libitegeka polisi na leta ya Irani bihakana uruhara mu rupfu rwa Amini bikemeza ko azize urwiwe amakuru hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ingwano hagati ya M23 na FRDC kuno wa gatandatu yabandanije ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera ariko aradukurikiranira ku mwanya ivy'umutekano muri Kongo Jimmy Shukrani bakomera mwiriwe gute ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo
Mirioneza byame nibyo koko nkuko maze kubivuga imirwano hagati ya 23 n'ingabo za leta Kongo kuri uyu munsi wa gatandatu zakomeje aho abarwanyi ba 23 batangiye kuwataka mu duce twahitwa Giseguro n'ahandi muri Kiwanja aho byaramutse bivugwa yuko ingabo za leta zaba zafashe uwo mujyi wa Kiwanja ariko kugeza na n'ubu umujyi wa Kiwanja uracyari mu maboko wa M23 gusa ko ingabo za leta kuri uno munsi zabashije kwigarurira uduce nka turi mu mpande za Bunagana n'ahandi mu mpande za Rumangabo niho hari ikigo gikuru cya gisirikare cy'ingabo za FRDC muri teritwari ya Rutshuru so imirwano yakomeje hariho n'ahandi yitwa Giseguro uretse Giseguro imirwano yakomereje yitwa Kako aho ni mu birometero bigera muri 44 uturutse Nyiragongo iri mu majyaruguru y'umujyi wa Goma so iyo mirwano kuri uno munsi na biratangazwa ku byerekeranye abantu baba baguye mu mirwano cyangwa se abarwanyi ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC ndetse no ku ruhande rw'abarwanyi ba 23 nta source ziri officielle igisirikare cya Congo ntacyo ntabyo kiratangaza kuri iyo mirwano gusa abaturage bari barasigaye muri utwo duce babonekanye umunsi bahunga cyane berekeza muri Kiwanja Centre n'abandi berekera muri Rutshuru Centre abandi bari mu duce twa Rumangabo abenshi muri aya masaha tuvugana bamaze kugaruka tena berekera mu nkambi y'impunzi ya Kanyarucinya iri muri teritwari ya Nyiragongo. Nibyo navuga kuri rwanda uyu munsi kuko yagaragaye kuba yari ikaze cyane
ego. Jimmy Shukrani, hariho amakuru ariko aravuga ko abarwanyi ba M23 bo bari kubahatira abasore kubafasha intambara, byo bari byo? Nimba ari byo, ahanini bafata abasore bangana gute?
Nibyo, uyu munsi mu gitondo niho ayo makuru twayamenye, ubwo twavuganaga n'ubuyobozi bwa Sosiyete Sivile muri teritwari ya Rucuru, bwatubwiye yuko abarwanyi bari mu 23 barimo kuobliga cyangwa se guhatira abasore bari hagati y'imyaka 15 ndetse n'imyaka 30 kwinjira mu gisirikare cyabo cya 23, bakabafasha kurwanya ingabo za leta. Ubu imibare dufite ni abasore barenga 65 bamaze gufatwa n'igisirikare n'ingabo za 23 zibahatira kwiyunga nabo muri intambara barimo barwana n'ingabo za leta ya Congo. Ni ikibazo gihangayikishije amasosiyete sivile hano muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko murabizi nyuma y'ubutumwa bwa perezida wa repubulika Felix Tshisekedi yakuriye abasore kwiyunga n'igisirikare cya Congo n'ingabo za Congo FARDC, habonetse umubare ugaragara w'abasore biyunze nabo, ariko abo ngabo bari muri Rucuru ibyo nibyo bibazo bari guhura nabyo. Bamwe mu bo twaganiye nabo ku murongo wa telefoni bavuze ko umuryango ufite abasore 5 uri guhatirwa ku gutanga abasore 2 muri abo 5. Urabona ni ikibazo gikomeye ndetse gikomeje guhangayikisha abaturiye utwo duce twa Rumangabo, abaturiye uduce twa Kiwanja n'uduce twa Rugari na Gisigari, ahantu hari abarwanyi bari mu 23.
Hanyuma byari bitegekanije ko Jimmy ingabo za Kenya zishika uno munsi ngaho muri Congo zije gufasha urugamba FARDC, barashika?
Nibyo, ni saa 5 n'igice ku isaha za hano mu mujyi wa Goma nibwo ingabo za Kenya zigera muri 800 gutyo zageze ku kibuga mpuzamahanga cy'umujyi wa Goma, zije zifite misheni imwe yo gufasha ingabo za Congo FARDC mu guhashya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Bakiriwe ku kibuga cy'indege n'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Constant Makomba, ari hamwe n'umuvugizi w'igisirikare Sylvain Kenge ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Goma. Izo ngabo zavuze yuko zije gufatanya n'igisirikare cya Congo muri prosesisi zo guhasha M23, ariko muri objectif zabo byane ntabwo ari M23, kuko bavuze ko umugaba w'izo ngabo uyoboye izo ngabo yavuze ko bagomba gukurikirana ndetse n'abarwanyi ba ADF. Muzi yuko ADF nayo ni umutwe waturutse muri mu gihugu kibanyi cya Uganda ukorera ibikorwa by'intambara mu gace ka Beni ndetse no mu ntara ya Ituri, aho hose mu majyaruguru ni mu burasirazuba bwa Congo hakomeje gukorerwa ibibazo by'intambara. So ku ruhande rw'abaturage byane ntabwo babivugaho kimwe. Hari abavuga bati wenda ni igihe cyiza cyo kugaba amahoro n'umutekano, kuko murabizi ko ingabo zimwe zaraje zisubirayo, ariko ubu ngubu ku ngabo za Kenya abaturage baturiye uduce twa Rucuru, uduce twa Beni bafite icyizere ko wenda ingabo za Kenya hari icyo zishobora guhindura, cyane ko ibi byose ari nyuma y'amasezerano hagati ari nyuma yo kumvikana neza hagati ya perezida wa Congo Felix Tshisekedi na mugenzi we wo muri Kenya. So abaturage bitezeho byinshi ingabo za Kenya mu buryo bwo kugarura amahoro n'umutekano.
Urakoze cyane Jimmy Shukrani. Bakomera, turaza kongera amakuru yacu yo mu gitondo utubwira uko bizaba byifashe.
Murakoze cyane namwe Diane.
Ibitigiri by'abagabo bitabira uburyo bwo guca imvyaro mu Burundi biracari hasi. Ishamwe ya BBF gishinze guteza imbere neza y'ingo n'imiryango rivuga ko ku mwaka bitabira ubwo buryo baba bagera ku 100 gusa. Inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yifashije abakunzi bayo mu Burundi mu isomego na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Abakenyezi b'abarundikazi baritabira ari benshi umugambi wa leta y'u Burundi wirondokarijanye n'amagara meza, nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishamwe ya BBF gishinze guteza imbere neza y'ingo n'imiryango abishikiriza. Mukiganiro n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, muganga Uwimana Donavine arongo iryo shirahamwe asigurira bamwe mu bagabo batawumva ko uwega bubakanye uko ari babiri.
Mubyegeranyo yerekanirwe n'abantu usanga umukenyezi yibaruka hagati y'abana batanu n'abana batandatu. Ivyo rero urumva birasaba cyane yuko umugabo nawe nyene agira mu ruhara, kuko nk'igihe umukenyezi kumviye canke yindi uburyo bumwe butamworoheye gukoresha, hariho uburyo umugabo nawe nyene ashobora gukoresha.
Abakunzi b'Ijwi rya Amerika barishikiye mu kigo c'ishirahamwe Abubefu kiri muri quartier Jabe ya commune Mukaza turi mu gisagara ca Bujumbura. Basanze abatonda muri ico kigo ari abakenyezi gusa. Sirabahenda Konsiri n'umwe mu bari baje gusaba uburyo bwo kurondoka ku rugero.
Kenshi abagabo kuja kuri metode ntibabikunda, ariko mu gihe mwumvikana n'umugore atangaruka mbi bimugirira, umugore niwe wo kuja kuri metode. Kuko umugabo kuja kuri metode mu gihe atakibaza umugore yagize, nibaza ko abagore tukoja kuri metode mu gihe abagabo bacu babitwemereye, nibaza ko atakibazo biba bitwaye. Mwavyumvikanye ko umugore nibaza ko ariwe yoja kuri metode.
Uburyo abakenyezi bahabwa n'ishirahamwe Abubefu kugira ngo barondoke ku rugero ni rwinshi, mu gihe ubukoreshwa n'abagabo ari buke nk'uko muganga Uwimana yabyiganiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Dufashe nk'urushinge, ibinini, kanyuzi kamwe bashira mu gitereko canke akagegene kamwe bashira mu kuboko, urumva ubwo bwose bufatiye ku mubiri w'umukenyezi. Mugabo hariho n'uburyo bukoreshwa n'abagabo cyane cyane nk'agafuko, hama n'uburyo bwo gufunga burundu ku bakenyezi, aho baba no gufunga burundu ku bagabo bakorera ku bihimba by'irondoka by'umugabo.
Ubwo buryo hari abarundi na cane cane abemera ijambo ry'Imana batarota babwitabira bakavuga ko ari icaha. Uno mugabo wo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura atashimye ko bakunze ibijwi rya Amerika bamuvuga izina, yarankiye umukenyezi wiwe kuja ku buryo ashira imbere uburyo kama.
Rero ndamubwira madame nti je mbona twebwe kubera turi abantu bemera Imana, kandi Imana ikabivuga yuko umuntu ategeza kwitandukana n'ikintu citwa icaha cyose byarashobotse. Kandi prema nubwo yuko Imana iri kurabigenza neza kuva ibyo bibaye imyaka ibiri ikirahera, kandi nta buryo yagiye ko naje nta buryo nagiye ko, kandi ibintu turi babikora neza atangorane nimwe.
Abagabo bo mu Burundi bamwe bamwe baritabira ku rugero ruto cyane umugambi wabagenewe wo guca imbyaro burundu vazitomi mu rurimi rw'Igifaransa. Urongoye ishyirahamwe Abubefu ku rwego rw'igihugu atanga umuco kubibaza k'ubwo buryo bwo gufunga burundu abagabo bufise n'izindi ngaruka mbi.
Hariho ibihuha byinshi usanga benshi bibaza yuko gufunga burundu ari ugukona umugabo. Oya, sivyo, kubera aguma arangura amabanga mpuzabitsina ukuri kwamye, ahubwo cyane cyane icyo duca tumusigurira nuko iyo afunzwe burundu ntibimukingira izindi ndwara zifatira muhimba vyirondoka n'umugira wa sida. Mu bigo vyacu vya Abubefu ku mwaka uheze turegeranya ibiharuro, novuga nko ku mwaka turaronka abarenga ijana.
Leta y'u Burundi saba abarundi kurondoka ku rugero canke guca imbyaro burundu kubera ko igwirirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe. Rusansuma rwabaye mu mwaka 2008 werekana ko abarundi bagera kuri miliyoni 8 zirenga. Ikigo ca leta kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu kigashikiriza ku ubu abarundi barenga ku miliyoni 12. Ico kigo kikerekana kandi ko hamwe atagikozwe kugira ngo uwo murindi wirondoka ugabanuke mu Burundi, mu mwaka 2030 abarundi bazoba barenga kuri miliyoni 14. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi gifise uburinganire bungana n'ibirometero kwadarato 27,000 832.
Terive ndayishimiye, urakoze kudusomera iyo nkuru. Mu Rwanda senare yisumbuye Nyarugenge i Kigali yarayisomye urubanza rw'abanyagihugu bagize imiryango 22 yahitwa Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe, bitwariye igisagara ca Kigali ku ngingo yo kubimura ku gahato bagasaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Umenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa yadukurikiraniye urwo rubanza.
Basaga n'abaguye mu kantu nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni icyemezo gitegeka abaturage kwakira ingurane z'amazu aho guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga. Ni urubanza rwari bagimiryango 22 yareze mu cyiciro cya mbere cy'abaturage bahoze batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro. Umucamanza yavuze ko kimwe n'abandi baturage bakiriye amazu n'abababurana n'umujyi wa Kigali bakwiye kwakira ingurane ikwiye y'amazu mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Umucamanza yavuze ko aba baturage bimuwe kubwa ibikorwa by'inyungu rusange bitandukanye n'uko umujyi wa Kigali waburana guvuga ko ubimura kubera batuye mu kajagari. Urukiko rwavuze ko naho rwahera rwemeza ko aba baturage bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga mu gihe bagenzi babo bemeye kwimukira mu mazu kubwumvikana n'umujyi wa Kigali. Rwavuze ko abantu bose imbere y'amategeko bareshya ku ngingo yo kuba baregeraga guhabwa indishyi y'amafaranga 5% y'ubukererwe ku gutinda kubimura. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko umujyi wa Kigali utatinze kubimura kuko wahuye n'ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Ni mu gihe iki kibazo cyo kubimura gifata umuzima mu mwaka w'2017, icyorezo cya COVID-19 cyo cyadutse ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka w'2020. Ni icyemezo kitaguye neza abaturage. Bwana Jean Pierre Nzabonimpa yasaga n'uwabuzakira na yamira.
Urabona kubera ari icyemezo kidutunguye, ubu ntabwo akakanya nahita mfata icyemezo ngo nkubwire ngo ngiye kujya muri iyo nzu se, ngiye kuhita njurira se, ariko byanze bikunze reka dutegereze imyanzuro niba bazayisohora, kuko cyane ko ubona ko akenshi mu karengane no kurenganya abantu bakunze gusohora iyo myanzuro bakazayisohora igihe cyo kujurira gishigaze nk'iminsi ibiri. Ibyo nkunze kubibona bikunze no kubaho cyane.
Kuri Claude Shumbushu nawe icyizere yari afite ubutabera cyahise kiyoyoka.
Kuko twari twizeye ubutabera, tuva ku butabera aribwo buhungiro bwa nyuma dusigaje muri iki gihugu, ako twasanze yuko ahubwo abo turega nibo turegera.
Shumbushu na bagenzi be bagakomeza gusaba ko inzego zibishinzwe zabarenganura,
kuko nimba u Rwanda ari igihugu cy'amata n'ubuki aho umunyarwanda akuriramo akumva ko ari igihugu kimubereye akagenda adafite ipfunwe, ubu duteye ipfunwe no kumva ko turi Abanyarwanda. Nabo duhungiyeho dusanga ari babandi, umwe ugukubita inkoni n'ubundi ugasanga uwagukubise n'uwo wongera kugukubita. Bigaragara yuko n'ubundi nta butabera buhari, ntabwo. Ariko tukaba tusaba Perezida wa Repubulika niwe wavugiye ku itangazamakuru avuga ngo igihugu cy'u Rwanda nubwo ari gitoya mu bihugu byose ariko bufite ubutabera, nabo tugaragarize koko kubwo butabera natwe abaturage tububone.
Umucamanza kandi yavuze ko abaturage batatakambiye inzego zishinzwe kugihe ngo bagaragaze icyo bita akarengane, nyamara bakavuga ko nta gihe batahwemye kugaragaza akababaro kabo. Kuri David Munyeshuri nawe wimuwe Kangondo ntiyemeranya n'umucamanza.
Iyo umucamanza watuburanishije inzitizi aza kubona ko hari impamvu ituma urubanza rudakomeza, aba yararuhagaritse. Yari kugaragaza ko twatakambye mu bihe bitari byo, akagaragaza ko twatanze igenagaciro mvuguruza mu bihe bitari byo, ntibituma umuturage akomeza gusiragira kugera kuri uru rwego.
Mu kiganiro n'umunyamategeko Innocent ho ku bwayo wunganira imiryango 16/2020 yaburanaga, yatubwiye ko icyemezo cy'umucamanza kitabashimishije kandi ko kitarimo ubushishozi.
Rero tugasanga ku rukiko rwahitiyemo abantu ingurane ntabwo ari byo, ko nta nubwo biri no mu byo twaregeye. Ni ukuvuga ngo rero ingurane ntabwo ari ingurane y'agahato, ingurane ni ingurane yumvikanweho. Ingurane ukwiye amategeko ateganya ko ari ingurane yumvikanweho. Aho hari urukiko rwahibeshyeho rwiyibagiza yuko ni ukuvuga ngo buri muntu wese agiye afite umutungo agomba gufata icyemezo, kandi urukiko rwiyibagiza yuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutura aho ashaka, ntabwo agomba gutura hariya ku gahato.
Kuri ndiho kubwaye icyemezo kuri zimanza kidakosotse byazagira ingaruka mu bihe bizaza.
Icyemezo cy'urukiko mu byukuri buryo iyo cyabaye itegeko kigira ingaruka no ku zindi manza z'ejo hazaza. Gusa ukuvuga ngo ntababonyine ni mu gihugu cyose, bivuze yuko ikiramutse kitajuriwe kikaba itegeko ngo byibuze amakosa akirimo akosorwe, uru rubanza rwazagira ingaruka no ku bandi bazajya bashaka kwimurwa mu minsi iri imbere. Aho urwego rw'imana rwazajya rutanga ingurane rwishakiye ingurane y'agahato kurusha uko yaba ubwumvikane mu buryo amategeko abiteganya.
Birashoboka ko mu gufata icyemezo umucamanza hari amakuru atari yaramenye. Ibi birashingira ku kuba hari imwe mu miryango yari ifite imitungo minini minini muri Banyahe ubutegetsi bwari bwarabaye buretse kubasenyera. Abo nyuma baje kugenda bahabwa amafaranga ku ruhande, barimo uwitwa Bwana Jean Didier Shikama na bagenzi be. Nyamara bo umucamanza yanzuye ko nabo bahabwa amazu. Umunyamategeko ndiho kubwayo akavuga ko bivuze ko aba baturage bashobora kuzongera guhatirwa gusubiza ayo mafaranga ashingiye ku cyemezo cy'umucamanza. twashatse umujyi wa Kigali ngo twumve uko bakiriye iki cyemezo ntibyadushobokera. Maître Safari Jean-Marie Vianney wunganira umujyi wa Kigali yatubwiye ko mu masezerano yagiranye n'umujyi wa Kigali atemerewe kuvugana n'itangazamakuru. Hasigaye indi miryango isaga 80 ikiburana n'umujyi wa Kigali, bose baraburana guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga. Ubaho bari batuye hahindutse amatungo. Ejwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Imikino y'igikombe c'isi c'umupira w'amaguru isigaje iminsi 8 kugira ngo itangure mu gihugu ca Qatar. Ibihugu bizorushanwa biriko birakora intonde z'abakinyi bibwirizwa guha FIFA. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye, umenyeshamakuru akurikirana hagufi iby'imikino na sport cyane cyane umupira w'amaguru, atangura mubaza uko vyifashe ku ma ekipe n'abakinyi.
Ibaza yuko iminsi isigaye kugira iryo higanwa ry'igikombe c'isi yose ribe ni mike cyane, ariko rero hari ikibazo kidasanzwe kijyanye n'igihe iryo higanwa ry'isi yose ritunganijwemo. Hanyuma ikindi kibazo kidasanzwe ni biranga minsi by'ayandi mahiganwa, kuko urabona yuko hari ibihugu bimwe bimwe gushika uno munsi bikiriko birakinisha amahiganwa yabo. Ivyo rero bigashobora gutuma ku munota wa nyuma, ku minsi ya nyuma, hari ibihugu bishobora gutakaza abakinyi. Nibaza yuko biravye abakinyi bariko barababara, aba ba Sadio Mane, aba ba James Rees barababaye. Ibyo rero bishobora gutuma rero iryo higanwa hari abakinyi bamwe bamwe bari bitezwe cyane muri iryo higanwa ry'isi yose batagitaba. Hanyuma ikindi naco kitangaje kinababaje ni kubera ingene igihugu cya Qatar gitunganijwe, ingene kizimbye. Ibyo rero birashobora gutuma ibihugu bimwe bimwe nibyo byose byaramaze kumenya aho bizoshikira, aho bizoba. Ariko rero biraboneka yuko hari ibihugu bishobora kuzogabanya abantu bategereza kugenda bajanye navyo muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Ariko rero nibaza yuko igihambaye namagara y'abakinyi, hanyuma kandi n'imyemenyerezo y'abakinyi hamwe, kuko urabona yuko hari bigwiserukira igihugu imwe imwe ishobora kuba itazoronka abakinyi bamwe bamwe kugira bakorere imyiteguro hamwe n'abandi. Icyo nibaza yuko ari ikibazo n'intambamyi idasanzwe imbere yuko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zitangura.
Biravugwa kandi n'ikindi kibazo cerekeye kata kubera imico yo muri icyo gihugu n'idini rya Kiislamu, ko hari amajambo yashikijwe n'abategetsi b'icyo gihugu ku bijanye n'ababakundana basangiye igitsina. Icyo gihugu kiravuga ko amategeko yo muri icyo gihugu n'idini rya Kiislamu biziririza abo bantu, bitabona ko ari abantu bakeneye kwakirwa. FIFA yagize iki bivuga ko isaba abakinyi ko boshimikira ku gikombe cy'isi yose ibyo bibazo bindi bakavyihoza. Icyo kibazo mukibona gute?
Icyo ni kibazo kidasanzwe umuntu arabye ahisigeze, kandi nibaza yuko hari bitari bike bitazogenda neza kubera ayo majambo. No vuga yuko afatiye ku gihugu Qatar, igihugu kizwi, igihugu cyakoze ibishoboka byose kugira gitunga injyo igano cy'isi yose. Ariko rero haciye hazamwo ibyo bindi bijyanye n'imico, usanga icyo gihugu kiguma cyugaye, kiguma kuri izo ngingo na cyane cyane zishimikiye ku idini bagendera ko. Ibyo rero nibaza yuko bimaze kuvugwa n'ibihugu bimwe bimwe biramaze kunegura amajambo atandukanye, ibyo kutubahiriza agateka kazina muntu bivugwa muri Qatar, ibyo kutubahiriza uburenganzira bwa zina muntu nk'ibyo bijyanye by'abakundana basangiye ibitsina. Ibyo rero nibaza yuko ari ibintu kumbure bishobora gutuma mbere hari n'amasosiyete ama entreprise atandukanye ashobora kutarungika cyangwa kudakora ibyo yategerezwa gukora kugira iryo higanwa ry'isi yose rizogende neza. Yuko ari ikibazo na cyane cyane guhitamo Qatar muri kino gihe, guhitamo ibintu bitandukanye muri kino gihe, nibaza yuko ari ikibazo gishobora kuzotuma bimwe na bimwe muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose bitagenda neza nk'uko yategerezwa, kuko abantu nta bwigenge bazoba bafite.
Kandi ababaza kanyuma muri make cyane, mubona imigwi se y'igihugu yo muri Afrika ni 5, mwitegereje mona yiteguye neza abakinyi bahagije. Mwavuze nka Senegal ko Sadio Mane yakomeretse, twibaze ko azoshobora kuronka imitende agashobora guhiganwa. Mubona muri rusange jambo make cyane, imigwi ya Afrika muyibona gute muri iryo higano? Mubona amahirwe arahe mu nihagaze gute imbere gukora itangura?
Imbere y'uko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zitangura, nibaza yuko ikibazo ari cya kindi ku bihugu byose bigiye kwitaba iryo higanwa. N'ibihugu bya Afrika rero ntibyasigaye inyuma, kuko urabona yuko gushika ubu hasigaye iminsi mike kugira iryo higanwa ritangure. Ibihugu bimwe bimwe hari bitararonka n'igice cy'abakinyi bazojana muri zo nkino z'igikombe cy'isi yose. Ibyo rero nibaza yuko ibihugu byawe bisanzwe bizwi yuko bimeze neza bihagaze neza nka Senegal irashobora kuzokwitwara neza naho gushika no munsi bigoye kumenya uko Sadio Mane azobahagaze eka mbere no kumenya yuko azoja muri zo nkino z'igikombe cy'isi yose biracyateye amakenga. Hanyuma n'ibihugu rero nka Maroc ihagaze neza nibaza yuko ari kimwe mu bihugu bishobora guserukira neza Afrika. Aho rero tudasinze inyuma na Cameroon isa niyamiteye ubwoba ariko ugasanga birangiye ku kibuga bitagenze neza.
Ndabashimiye cyane,
murakoze cyane namwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Abanyabugo rwose ko tuzabagira gute ko kumukagira imana sinakubwiye ko abantu bashaka kutwicisha
gute bayi
ushatse kuvuga ko utabonye amakuru yirwacishikana kuri internet yego mugore w'umutaba gisoro umutese gusa aba bantu ntabwo basi umva abantu bimbugo ni nyamaswa nyamaswa mbipe kumukorera
ariko mana yanjye nicyo gituma tuweho kandi kuje hanze ngo uje kurondera n'icuje n'inzara iri kirakugunyu
urabona narasaze ku buryo njyewe nshobora kwiroha muri zirampyisi zishinyitse amenye kora ngo zinkanje kanje
umva
nkubwira ahantu yadutaye ntuhabona isaha n'isaha ushobora kujya kubona ubu ukabona batwirayemo ndikubitekereza ahubwo nkumva ntibaze cyanza nyina umva ahubwo amata manura umutwe twishe munsi y'intebe abaye utatubona ariko umugore ubonye unjyana nawe ariko ubu ngubu bigusaba ubwenge bungana gute kugira ngo ubone ububi bw'aba bantu b'abanyabugugu burakaraga shoferi kuva kamenye ko nkumuka impumuro umva ubu yagiye gushaka bene wabo bamwe barya abantu baje badutandagure barabanuza ko nta kintu batarya ikintu cyose ntacyo batarya gifite amaguru kigeretse ameza gusa n'intebe ngo harahingutse bigifite mu ntoki mana yanjye we umunyari bya gerenade byawe wagiye kudutera umusuku kuriwe nazaga no gukora ikigo ku matara
ngo ubwoba n'ubwiye
Kwa nukumva gusa
Ubinzara irakwemeje neza ko abanyabugo batagushakira ina. Ubwanga buragarutse. Ariko mana yanjye. Ibyo bintu mwishizemmo ngo abantu barabanka.
Zara yari insinzi no rwose.
Geza ntimuzosubire.
Ariko rero wa mugane n'udakunda urukwavu rwose agemera ko ruzi kwirukanka. Cha tuvugishije ko rwose abanyabugo baze guteka nibo ba. Mwe ba kyo tino sambo.
Yara abantu bikunike.
Nuko rwose tujye twemera. Zove murampa kamwe gusa.
Iyo. Cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na